uruhare n'abadufashije kubagezaho kuri mikoro ngari kumwe nange Eugenia Mukankusi tubasezerere tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi.
Ine ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza shuki muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twayabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC. Leta y'u Burundi gabisha ko abakozi bakuru bari mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko bazohanwa by'akarorero asubiye kurya ibiturire.
Bya bintu byo gufata abantu ku wa gatanu kugira ngo batajwe no kwa mungu bishikane bihagarare. Bya bintu byo gucuruza amadosiye. Idosiye umupeja akaza n'umuntu akamufunga, yaheza kumufunga igatangura ibyo igaherera wiwe.
Uwo ni Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iganiro cyo kumenyana n'abakozi b'ubwo bushikiranganje. Mu Rwanda ugwego rujeje gutohoza ibyaha mu gihugu RIB rwatangaje ko rwafasha abantu 57 ruvuga ko bahoze mu migwi itwara gisirikare igwanya ubutegetsi. Ibrisele mu Bubiligi no Moscow gatanu hatanguye inama y'umuryango w'umwe bw'Uburayi ku migambi yo kuzamura ubutunzi inyuma y'ikiza cy'umugera wa corona. Cy'imiryango ntirijejwe uburenganzira bwa muntu itera ibyatsi inyifato ya leta ya Mali yo guhagarika internet. Aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turagabwa ko mu kanya gato y'umugume hafi ya maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Afurika y'Epfo, Zinzi Mandela, umukobwa wa Nelson Mandela yabaye perezida w'ico gihugu yashinguwe. Yane nini nahazwe adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Mu mihango yo kumushingura umuhungu wiwe mukuru Zondwa Mandela yavuze ko nyina yitabye Imana. Abaganga bamaze kumusangana ubwandu bwa virusi ya corona. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa nawe yashimiye umuryango wiwe ko utahishije ko nyakwigendera yari yaranduye COVID-19. Yagize ati ukutagira ibanga ko yari afise iyo virusi bizotuma ikumirwa ry'abanduye umugera rigabanuka, abayigwaye biyakire, abatarandura nabo bikingire. Umuryango wazindizi nubwo wemeje ko uwabo yari yaranduye corona wavuze ko asavye abaganga gukora ibizamini vy'icamuhitanye autopsie mu Gifaransa, ugira ko wemera ko bugingo ivyo bizamini bibonetse icamuhitanye kizoca gitangazwa. Zindizi Mandela yashengeye afise imyaka 59 ku munsi wa mbere yarasanzwe aserukira igihugu ciwe muri Denmark. Niwe mukobwa wa nyuma Nelson Mandela yavyaranye n'umufasoni wiwe wa kabiri Winnie Madikizela Mandela. Nyakwigendera akaba yashinguwe iruhande rwa nyina mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo.
Turagushimiye Diana kuri iyo nkuru. Ibrisele mu Bubiligi uno munsi kwa gatanu hatanguye inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku migambi kuzamura ubutunzi inyuma y'ikiza cy'umugera wa corona. Abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bahuye amaso mu yandi uno munsi kwa gatanu i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububirigi mu bubaye ubwa mbere mu kiringo cy'amezi atanu inyuma y'ikiza cy'umugera wa corona cyadutse. Yamara ntisa n'uko iyo nama izohuza iryo abo batumvikana ko kubijanye n'amafaranga yakoreshwa mu ntumbero yo kugarukira ubutunzi mu bihugu bigize uwo muryango mu kiringo cy'inyuma ya COVID-19. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yagarutse Brussels kugira arabe ko ibiganiro amaso mu yandi bishobora kuronka inyishu ku miliyaridi amajanindwi na 50 y'ama-euro akenewe mu mugambi wo kunagura ubutunzi bw'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bwasinzikajwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko inama yatanguye no munsi kwa gatanu ari inama ihambaye cyane yo kuvugana ukuri. Yaseguye ko akarere k'Uburayi kariko gaca mu bibazo bitari bwaboneka imbere yaho, haba kubijanye n'amagara y'abantu cyangwa imibano. Kuri we iyo ni intandaro yo gukorera hamwe kurushiriza mu gufata ingingo zikomeye. Ishami ryawo ntirijejwe uburenganzira bwa muntu ritera ibyatsi inyifato ya leta ya Mali yo guhagarika internet. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Diane Nini Nahazo.
Icho gisata chatangaje no munsi ko hambavu yugarwa rya internet n'imbuga ngurukana bumenyi kirajwe kandi ishinga n'igurirana rya makuru y'ibinyoma muri ico gihugu kiri mu ruhagarara rwa politique. Munama n'ibihugu bigize ico gisata, umuvugizi wacu Lise Torcel yatangaje ko naho hari amajambo y'inzanko akomeje gucishwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ingingo ya leta yo kugara internet yakurenganzira abanyagihugu bwo kuronka makuru. Kurundi ruhande ico gisata gisanga uguterana amajambo abatavuga numwe mu vya politique bari bamaze iminsi bacisha ku mvuga ngurukana bumenyi kuko hava kunyura icuka cari gisanzwe ari kibi. Gusa kuga ONU leta yari ibwirije gutorera uwo muti ico kibazo itarinze kugara internet. Uruhagarara ruri muri Mali kwatewe n'abanyagihugu bamaze iminsi biyamiriza ubutegetsi bwa perezida Ibrahim Boubacar Keita. Leta ivuga ko abaguye muri iyo myiyerekano yo kuva mu ndwi iheze ari 11 abakomeretse nabo 158. ONU ku ruhande rwayo yamarayo yemeza ko abizi neza ko biciwe muri iyo myiyerekano ari n'imiburiburi 14. Hagati aho umushikiranganji wa mbere wa Mali yasavye imbabazi abanyagihugu ku nguvu zirengeje zakoreshejwe na polisi y'ico gihugu no ku masasu yamijaguwe mu banyagihugu bari mu myiyerekano mu ndwi iheze. Yaniguye yamara abatavuga rumwe na leta bakomeje gusaba perezida Ibrahim Boubacar Keita kwegura, ababwira ko ingendo yabo inyuranye na demokarasi.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umuyobozi mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne avuga ko umumenyereza mukuru w'uwo mugwi Zinedine Zidane ari impano y'Imana. Florentino Perez yavuze ko Zinedine Zidane ari umuhezagiro w'Imana inyuma yuko ayoboye umugwi wiwe ku ntsinzi ya shampiyona y'igihugu cya Espagne igira 34 ku munsi wa kane. Umugwi Real Madrid watsinze Villarreal bitsindo 2-1 ku kibuga c'inkino z'umupira w'amaguru cya Alfredo Di Stefano ku mugwa mukuru Madrid. Ibitsindo uko ari 2 by'umugwi Real Madrid byinjijwe n'umukinyi Karim Benzema. Florentino Perez yatangaje ko yizeye ko Zinedine Zidane azogumana nabo mu gihe kirekire, avuga ko ari ingabirano y'Imana. Perez yagarukanye Zinedine Zidane kumenyereza umugwi Real Madrid mu mwaka w'2019. Yari yafashe akaruhuko inyuma yuko afashije uwo mugwi gutsindira igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya inshuro zitatu wikwirikiranye. Ni intsinzi igira 2 ya shampiyona ya Espagne Zinedine Zidane atsindiye ari kumwe n'umugwi Real Madrid. Ubwa nyuma aheruka gutsindira shampiyona n'umugwi wiwe hari mu mwaka w'2017. Itangaje ko ahimbajwe cyane n'intsinzi ya Real Madrid. Inkino z'umupira w'amaguru zasubiye kubandanya muri Espagne mu kwezi kwa gatandatu inyuma ko zihagaritswe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, urwego rujejwe gutohoza ivyaha mu gihugu RIB rwerekanye abantu 57 ruvuga ko bahoze mu migwi yitwara gisirikare igwanya ubutegetsi ibarizwa mu mashamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Menyesha makuru Eric Bagira ubusa dufitiye inko y'idonito.
Harimo uwitwa General Major Sanzubukire Felicien wo muri CNRD wiyitaga Irakiza Fred, hakaza General Major Anastase Munyaneza wo muri CNRD wiyitaga Rukundo Kulamba, hakaba General Major Habyarimana Joseph wo muri FDLR wiyitaga Mucebo Sofoni.
Bwana Dominique Bahorera umuvugizi w'agateganyo w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda aragaruka ku mazina y'abasirikare bafatiwe mu mitwe yitwara gisirikare irwanya leta y'u Rwanda ibarizwa mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ukurikije amakuru atangwa n'urwego RIB, abakuru mu bafashwe bari ku ipeti ryo ku rwego rwa general.
Hakaba Colonel Nizeyimana Mark wa FLN, hakaba Lieutenant Colonel Habarurema Emmanuel uyitaga Habarurema Asifwe alias Manudi wayoboye igitero byibasiye imirenge ya Bugeshi n'Ubusasamana mu karere ka Rubavu.
Mu bafashwe uko ari 57, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwavuze ko bazaburanishirizwa mu nkiko zitandukanye ku byaha bakurikiranyweho. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kubamo ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi n'ibindi.
Hari 34 barimo aba P5 na rudurunana bagomba gushyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisirikare kubera ko hari aho byaje kugaragara ko hari abasirikare barimo gukurikiranwa mu nkiko bafatanije nabo naho abandi basigaye uko ari 23 bo muri FDLR FOCA na MLCDFLN bo bazashyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisivili bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kubamo hakabaho kuba mu mutwe w'iterabwoba n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba hakabaho ubwicanyi no gusahura ndetse n'ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho
mu rwego RIB rwageneye kuvugisha itangazamakuru harimo Colonel Emmanuel Yamuremye wari mu mutwe w'ingabo za FLN zashinzwe n'impuzamashyaka MRCD iyobowe na Bwana Paul Rusesabagina nyuma yo kugezwa ku butaka bw'u Rwanda akicuza ku gihe yataye mu mashyamba
bishatse kuvuga ko nicuza cyane igihe nataye ni igihe kimbaza cyane n'ibyawe n'umuntu avuga ngo narasigiye none ndikubona ko nasigiye subiyemo mbonye ko nasigiye nagiye cyose nataye bambesha ngo muzafata igihugu muzagera mu gihugu mu Rwanda ndi progreta cyane nkanahamagarira abana bose basigaye muri ariya mashyamba ya Congo bari mu mitwe ya FDLR bari mu mitwe ya CNLD ndetse n'undi wese watekereza kuvuga ngo nzatera igihugu cy'u Rwanda cyangwa nzazana akajagari mu gihugu cy'u Rwanda ko amazi atarari ibihumbi yakwibwiriza we akaza agafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu tukubaka urwatubyaye kubera ko nagumya gusigara hariya nawe azasigaye ubuzima nta cyerekezo na kimwe afite nta kintu na kimwe ashobora kuzakora nta kintu na kimwe ashobora kuzageraho n'abari kumubeshya ngo bazafata igihugu bazagera mu gihugu barasa bagera gute abo bose baramubeshya baribeshya nta cyerekezo na kimwe imitwe isigaye muri Congo irwanya igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzagera kuko n'abasigayeyo nkeka yuko nk'uyu munsi wa none nko muri FDLR nta gitero na kimwe bashobora kuvuga ngo ku gihugu cy'u Rwanda kuko mu by'ukuri intege zabo zararangiye
iri tsinda ry'abari abarwanyi mu mitwe yitwara gisirikare ukurikije uko bamwe babisobanura bagiye bafatirwa ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye RIB ivuga ko ku bufatanye n'ingabo za FARDC za Repubulika ya Demokarasi ya Congo batangiye kubafata kuva mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 hafi y'umujyi wa Uvira muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo bashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda baje biyongera ku itsinda ry'abandi bantu 25 bahoze ari abarwanyi bo muri P5 ihuriweho n'ihuriro nyarwanda RNC rivugwaho ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda uretse aba bagaragajwe RIB yanumvikanishije ko hari abandi bakozweho amaperereza bagasanga ntabyo bashinjwa bagasubizwa mu buzima busanzwe aba nabo bagaragajwe bamaze iminsi mu ngando imuto bo mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Kuva mu mwaka w'2018 ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bwumvikanisha ko hagiye hafatwa abantu bari mu mitwe idacana uwaka nabwo bamwe muri bo bari kuburanishirizwa mu nkiko z'u Rwanda barimo Inyasi Nkaka uzwi nka Raforuje Fils Bazeye wari umuvugizi wa FDLR na mugenzi we Colonel Bega wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi by'uwo mutwe ndetse na Majoro Calixten Sabimana bakunze kwita Sankara wavugiraga umutwe wa FLN wagiye ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda Hari n'abasirikare bakomeye bagiye bumvikana ko biciwe mu mashyamba ya Congo nka General Sylvestre Mudacumura wo muri FDLR amakuru ijwi rya Amerika itigeze yemeza yagiye yumvikanisha ko mu bikorwa byo kubatoratora harimo n'ingabo z'u Rwanda ariko urwo rukabihakana kuberetswe itangazamakuru bahakanye ubufasha bw'igihugu gituranye icyo ari cyo cyose bemeye ko ubufasha bwashoboraga gutangwa ariko bikozwe n'abantu ku giti cyabo nko mu gihugu cy'u Burundi intego yabo bavuga ko bari bagamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se kubuhatira kujya mu mikikirano nabo eh bagira ubusajwe rya Amerika ikigali
urakoze Eric
Chuti zijwe rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano aragabisha abakozi bakuru bari mu bushikiranganje arongoye ko agiye kubahana basubiye kurya ibiturire yabishikirije mu nama yo kumenyana no gushikiriza ibyaranguwe no gushikiranganje gutatu bwashizwe hamwe mu mwaka uheze w'2019 ushira w'2020. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Gervain Ndirakobuca aramutse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yatangwe gusigura igituma ubushikiranganje butatu bw'umutekano, iterambere ridakumira hamwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu bwashyizwe hamwe. Warongoye ubwo bushikiranganje yemeje ko bwose bukorera mu banyagihugu ku neza yabo, kandi hibonekeje abinjiriranirana mu mabanga ari nacyo cyatumye bushigwa hamwe. Uyu mushikiranganje yemeje ko izo ngorane umukuru w'igihugu yazitoreye umuti. Ndirakobuca yavuze ko azi ko ariho abategetsi bari mu bushikiranganje arongoye atadosiye n'imwe bakora badafumbatishijwe. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko bazobandanya iyo ngeso yo kurya igiturire bazofungwa hisunzwe amategeko.
Indwi zibiri maze ndamaze kubibona hariho ibigerageza biyitsa bigana twebwe turongoye abantu. Hariho abantu muri twebwe ngaha atadosiye n'imwe bakora batayikamishije. Nagira ndabasabe duhagarike ibyo bintu byo gucuruza amadosiye, ndagisubiremo muntu ukora dosiye ubanje kugira ibyo usaba. Nagira ndababwire kuva uno munsi ko ata kibanza ufise muri ubushikiranganje, nta kibanza ufise muri ubushikiranganje. Nzoguherekeza ndagushikane ku muryango w'impimba yajije kukwinjiza, niwe uzomenya ukuntu uzovayo. Nta kibanza ufise muri ubushikiranganje, sinzogutwara ngo ndagushikaneyo. Hariho procedure idose bazoyikora neza bayimonte neza ucugenda wenyine uce winjitse ukuntu uzovayo n'uzombatse, kandi ugishikayo ubwo nyine tuba namaze kugufuta. Navuze yuko umuntu wese azokwagirizwa igiturire sinzoraba ku Rwanda, nta kinya azobagiye, naho bizoba ari bibiri bizomutahana atari.
Akaba yasabye ko amamenyana ntaryo ko ari kizira kwitugwa n'umunyagihugu ntumutunganirize kandi ari byo jejwe. Yagarutse no ku makosa akogwa n'igipolisi c'inyamiramabi. Umushikiranganje w'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ridakumira yagabishije inyamiramabi zifungira abantu busa hatisunzwe amategeko ko azo zirukana mu mabanga yazo.
Hari igipolisi gikora amadosi abawupeje muntu jejwe igisata c'abawupeje, bya bintu byo gufata abantu kuwa gatanu kugira ngo batatu nuko amungu bishikane bihagarare, bya bintu byo gucuruza amadosiye idosiye umupeje akazana umuntu akamufunga yaheza kumufunga igatangura iwe wiwe. Mu mategeko idosiye yatanguwe n'umupeje yerera muri parike. Umupeje nta pouvoir de classement sans suite afise nta nimwe, yarinza amufunga aramutwara kwa procureur general, kwa procureur de la republique bigarira muri parike. Ivyo bintu bihagarare guhera umunsi. Icyo ndabemereye nzobacura batahe turokirika abantu, kandi abashomeri ni benshi.
Uwo mushikiranganje yemeza ko leta igiye guhimiriza kugira impunzi zahungiye hagati mu gihugu zisubire ku mitumba zaje zivamwo. Gervain Ndirakobuca avuga ko atateka igihugu kigira mu gihe gifise abantu bacitwa impunzi, naho yemeza ko akiri intambamye ku Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Izo mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda kibanye ni bene wacu, ni babyara bacu, turafisemo amacuti. Twebwe nyine twigiriye inama ngaha, umwe wese agafata agatelefone uriyo tinutahe, ibishoboka byose tubikore, ubushoboye gutaha atahe. Ababoye mama w'ikimugongo bose bavuze bati tugomba kwitahira, ndazi yuko atazobahagarara imbere bagomba gutaha. Twese dufashe rero mu gusigurira abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Rwanda kugira zijya nguvu bicaritse mu makambi y'impunzi bazizane zidufashe mu guteza imbere iki gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko nateka igihugu gishobora kuronka hari abavuga ngo hari impunzi z'abarundi ziri hanze. Hariho bene wacu bari mu masite de place, umwe n'imiryango yacu. Dufashe administration ye kubasigurira kugira haboneke inyishirama yotuma basubira mu ngo zabo. Ibyo bakeneye leta izogerageza uko ishoboye kose kugira ibafashe gusubira ku mitumbi wabo.
Ivyo yabishikirije mu gihe ubushikiranganje butatu bwashyizwe hamwe bwariko bushikiriza ivyaranga umwaka w'2019 ushira umwaka w'2020. Umushikiranganje yanagarutse no ku gipolisi cyo mu ibarabara ku bijanye n'igiturire aho yasavye gutungwa n'agashahara bahabwa na leta. Ikindi yasavye abari muri ubwo bushikiranganje no gushira imbere ineza y'umunyagihugu. Ndirakobuca atunga urutoke abatonda aho bashakiye canke abatonda ku kazi bari mu bindi, aho gutunganiriza ababituye abanyagihugu bakamara igihe kirekire barondera batunganiriza bagahebura.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kompanyi z'indege mu karere ka Afrika zigiye gusubira kugira ingendo zazo, gusa abantu baribaza niba zizobandanya kwihagarara ko inyuma yuko ubutunzi bwazo businzikajwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika tubishikirizwa na Claude Ganza munyamagana.
Guverinoma ya Afrika yepfo yemereye kompanyi yayo y'indege South African Airways inkunga yo kugira ngo isubukure ingendo nyuma yuko zihagaze mu kwezi kwa gatatu y'umwaka kubera icyorezo cya virusi ya corona. Abamaze kwandura iki cyorezo bamaze ku 300,000 muri iki gihugu. Uko imipaka n'ingendo zo mu kirere bigenda bifungurwa buhoro buhoro, ni nako n'izindi kompanyi z'indege kuri uyu mugabane zitegura gusubukura ingendo, nubwo ubwoba ari bwose ku mubare w'abandura iki cyorezo ku mugabane wa Afurika n'ahandi ku isi watumbagira kurushaho. Iby'ingendo z'indege biracyari urwijije kuko icyorezo cya virusi ya corona cyateje igihombo gikomeye kompanyi z'indege ku isi muri rusange, ariko ku mugabane wa Afurika ho biba akarusho. Abakurikiranira hafi by'umugabane wa Afurika mu kigo cy'ubushakashatsi Chatham House cyo mu Bwongereza basanga impamvu kompanyi nyinshi zo ku mugabane wa Afurika zagagaye ari uko na mbere y'icyorezo cya virusi ya corona inyinshi zari zisanganywe ibibazo by'ubukungu. Inzobere zisanga ku guhanantuka k'ubukungu bwa kompanyi z'indege bizagendana no guhomba miliyari z'amadolari, n'abantu amamiliyoni bagatakaza imirimo ku mugabane wa Afurika, bikazagira n'ingaruka zikomeye ku nganda, ubukerarugendo, indabo n'imiteja Afurika yoherezaga hanze nabyo bikabura isoko. Ingaruka ariko zizarenga ubucuruzi, ahubwo zinakomeye mu nkokora umugambi w'isoko rimwe n'ubushake bwa politiki bwo kuvanaho inzitizi mu mibanire no kwishyira ukizana mu batuye umugabane wa Afurika byari bigicumbagira amagingo ya Cher Tidiane Kamara wari uhagarariye kompanyi Air Afrique itagikora, wasanga atari kompanyi nyinshi zizabasha kwivana muri ibibazo by'ubukungu. Yabwiye Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko byanze bikunze zimwe zizava ku isoko. Ikibazo cy'amikoro cyageze kuri kompanyi zikiyubaka n'izifatwa nk'ubukombe. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika bivuga ko indege imwe ya kompanyi Air Zimbabwe ifite ideni rya $300,000 z'amadolari. Cyakora n'izikomeye nka Kenya Airways, Royal Air Maroc na Aski Airlines zo muri Togo ifite indege 9 zitemerewe kugenda nazo zifite ibibazo. Mu kwezi kwa kane, ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingendo zo mu kirere IATA cyatanze impuruza ku uyu mwaka indege zo ku mugabane wa Afurika zizahomba miliyari 6 z'amadolari n'abakabakaba miliyoni 3 bagatakaza imirimo. Kompanyi ya Ethiopian Airlines ikomeye kurusha izindi kuri uyu mugabane nayo yahombye miliyoni 550,000 z'amadolari hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kane gusa. Kompanyi yo muri Afurika y'Epfo yakoreye mu gihombo kuva mu 2011, leta ikaba yayemereye inkunga izahura, nabyo harabasanga bitazaramba. Kuba kompanyi nyinshi z'indege muri Afurika zari zisanganywe ibibazo na mbere ya virusi ya corona bishobora kuzatuma nyinshi zigwa mu gihombo burundu zigafunga imiryango. Ibi kandi bizasubiza irudubi ibibazo by'imigenderanire hagati y'abaturage basaga miliyari imwe batuye uyu mugabane. Ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu kuri uyu mugabane ariko birarambye, uko mu 1961 narimo ibihugu 11 byo mu burengerazuba na Afurika yo hagati byahuje imbaraga bashinga kompanyi Air Afrique igamije kuzamura ibendera rya Afurika no gushimangira ubusugire n'ubumwe byayo. Iyi kompanyi yaje gufunga imiryango mu 2002 nyuma yuko yakomeje kugenda ihomba buhoro buhoro kubera imicungire mibi y'umutungo, ruswa n'ibibazo by'ihungabana ry'ingendo z'indege byakurikiye igitero cyo kuwa 11 nzeri mu 2001 cyagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'indege mpuzamahanga nka Air France na Brussels Airlines zimaze igihe kinini zikorera ingendo muri Afurika, hari n'izindi zitangiye gushinga imizi kuri uyu mugabane nka Turkish Airlines na Qatar Airways. Kuba imipaka igenda ifungurwa, kompanyi z'indege zo muri Afurika ziragenda zisubukura ingendo. Senegal yafunguye imipaka muri iki cyumweru, irakira indege mpuzamahanga kandi kompanyi yayo indege iratangira ingendo za buri cyumweru mu mijyi ya Paris, Marseille na Barcelona, naho kuva mu kwezi kwa munani itangiza ingendo i Londres, i Geneve no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ikiri mu bihombo bikomeye. Kompanyi za Ethiopia, Kenya na Maroc zishobora gusubukura ingendo muri uku kwezi kwa karindwi, kimwe na Cameroon, Guinea Equatorial, Tanzania na Zambia. Cyakora igihe zizashika amazi gakomeza imirimo, ntawuzi uko kingana kuko imibare y'abandura virusi ya korona irushaho kwiyongera kandi inzego z'ubuzima zikavuga ko nta cyizere cy'uko izagenda yoroshya ingoyi. Ibindi bice by'isi nk'umugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwoba ko virusi ya korona ishobora kwiyuburura bigatuma impaka isubira gufungwa, kompanyi nyinshi za Afurika zikaba zahita zibihomberamo burundu.
Urakoze Claude. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kuvyaranze amateka y'isi kuri itariki ya 17 y'ukwezi kw'indwi, tega amatwi Venus Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Nelson Mandela atangarije i Bangkok muri Thailand, aho yari yitabiriye inama mpuzamahanga yigaga ku kibazo cya SIDA ku isi yose ikwiye kwiyemeza gufata ingamba zihamye zo kurwanya SIDA. Iyo mpuruza yayitanze ara yari bwizihije isabukuru y'imyaka 86, ndetse avuga ko nta yindi mpano yifuza uretse uko kwiyemeza kurwanya icyorezo cya SIDA. Nelson Mandela yagiye ku isonga rya gahunda yo gukangurira Abanyafurika kwirinda SIDA. Mu isi yose hari abantu bagera kuri miliyoni 30 n'umunani banduye agakoko ka SIDA, muri bo miliyoni 25 bari ku mugabane wa Afurika, abagera kuri miliyoni 8 bari muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 2005 umuhungu we Magato Mandela yitabye Imana azize indwara ya SIDA afite imyaka 54. Nelson Mandela yabwiye abanyamakuru ati nimureke tuvuge ko SIDA iriho, ntitukayihishire kubera ko ari bwo buryo bwonyine bwo kwerekana ko ari indwara nk'izindi nk'igituntu na kanseri. Ni ukwiyemeza rero kuvuga ko hari uwo yahitanye. Nibutse ko 90% by'abana bafite agakoko ka SIDA mu isi yose bari muri Afurika. Ikigo Nelson Mandela yashinze kirwanya SIDA yagihaye izina rihuye na nimero yamurangaga afungiye ku kirwa cya Robben Island, 4666664. Nelson Mandela yitabye Imana mu mwaka wa 2013 afite imyaka 95.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2559 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9995. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fratuari Mascara adufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi, na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo, turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. We'll be right back.
twatanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi